igihugu bwayo
amahoro kuri mwebwe mwese mwahisemo radio isanganiro François Akimana re muhinga bw'ivyuma amakuru ndabashikiza kuri no mutaga agizwe n'ingingo nkuru zikurikira mu gwiseveru jeje kuri no kunywanisha urasaba abantu babonye ibisigarira by'abantu mu binogo rusange ko boza barabimenyesha urongo uwo mugwi akavuga ko byoheza bikabafasha mu matohoza umuntu umwe niwe yapfuye abandi barakomereka ku munsi w'Imana hari mu mishamirano ivugwa hagati y'abanywanyi ba CNDD-FDD na CNL Ngozi ariko bamwe bose baravyikura ko umugwi nserukira gihugu mu mupira w'amaguru mu bigeme wafashe indege kuri no wa kabiri werekeza mu gisagara cha Dar es Salaam mu gihugu cha Tanzania nimo mahiganwa sekafa zotangura kwa 16 kuno kwezi umumenyereza w'uyo mugwi akamenyesha ko biteze insinzi mukanya nido nido ryana makuru isanganiro Ndasubiye kubaramutsa ndabahanikaze muri ano makuru mu rurimi rw'ikirundi umugujejwe kuvugana kuri no kunywanisha abarundi severe urasaba abantu canke amashirahamwe ariko arubaka kuza barawumenyesha iyo babonye hari ibinogo rusange canke ibisigarira by'abantu umukuru uyo mugwi amenyesha ko bice bibafasha mu kuzura ivyo bisigarira bigahamba n'iteka nayo kubamaze kubaka hejuru y'ibinogo rusange Pierre Claver ndayicariye avuga ko hariho uburyo hazoca hubakwa ibyibutso byo kwibuka canke kunywanisha Pierre Claver ndayicariye kuri micro ya Obanio Nkuru
Icyo kibazo umuntu yocishura ku buryo butatu uburyo bwa mbere no kubwira abantu bose bubaka kuko niterambere tuti mubonye ahantu hari amagufa nimwihute kubandanya mwubaka nimwihute kuyanyegeza kuko sever ntigwanya iterambere tubasaba tuti duhamagare ayo magufa tuyazure tuyashira ingurana iteka dutohoze ivyahabereye abo bene kubaka babandanye cane cane hajya ugumye wubaka ku magufa wayabonye uburi kurababaza bene gihugu bashobora kuba barabahaburiye ababo ica kabiri ayo magufa urashaka kuyubaka ko kubera utabizi urumva utabizi ntawo gushavurira mugabo ubizi ukawayibonye ukabandanya no buri kurafasha umugwi sever uri kurakutohoza ukuri kuvyabaye ica gatatu novuga nti aho habonetse ibinogo birimo aba magufa y'abantu bahiciwe harashobora kuba hari amazu ya leta harashobora kuba amazu yabigenga iyo amaze kubakwaho tukabimenya naho nyine turatohoza tukagira icegeranyo tukabwira inzego z'igihugu tuti harya amazu twasanze yaramaze gushingwa arahagaze arubatswe tuzorondera uburyo tuganiriye nabene igihugu n'inzego z'igihugu turondere nyene dushiraho icibutso kukurumva ko nk'inzu yubatswe n'imyayidi nka 10 z'amarundi niwihutira kuyibomora n'abanyamahanga abo tuvuga ngo n'abazungu barafise nyene bashira ivyibutso ahantu batoye ubwa nyuma harubatswa amazu igihamba yero no kwibuka
Umugwi sever umenyesha kandi ko uzotanga icegeranyo cawo ca buri mwaka mu kwezi kwa Kigali makuza no kubijanye n'ibikorwa vyawo mu bihe by'amatora Pierre Claver ndayicariye avuga ko muri ivyo bihe abagize umugwi sever abace bakora cyane cyane ubundi buzi kuko abanyagihugu n'abitoza baba bari mu bindi bikorwa
icegeranyo bita cimfata kibanza cy'umwaka wa mbere kizosohoka mu minsi ya vuba twinjiye mu kwezi kwa Kigarama umwaka uheze 2018 nokuva yuko umwaka uzohera rero mu kwezi kwa Kigarama icyo cegeranyo tuzoba twagiteguye tugishikiriza inzego zadushizeho kandi izo nzego ziba ziko zirakora
mbega ibihe by'amatora ntaco bigira ku mu gusevere kuko usanga mu fisi bikorwa byinshi ku rubuga n'abanyagihugu nabo bari ko biruka kubijanye n'imyamamazo n'ibindi mu mezi make izo bitanguye severe muri ico gihe bizoyorohera kuja gukoraho si ibintu nk'ivyo
amezi y'amatora uramaze kubona yuko abarundi arabahiganwa arabatora bumviza cyane ababazaniye amakuru ingene bo kwitoza nakubwiye nti ibikorwa dufise ngaha mu mugwi severe ku cicaro ni byinshi hari nyandiko zakozwe n'abantu bahejeje amashuri yakahise abantu bashinze intahe bimwe twita deposition bizotuma abandi bariko bariyamamaza natwe twiyugarana mu biro turiko turatosora twongera twandika ivyo tumaze kwegeranya
Pierre Claver ndayicari yarongo y'umugwi Seve hamamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru wacu n'umudereva wabo baracafungiwe mwibohero rikuru ryabo banza bagirizwa ko bafise uruhara mu gushaka guhungabanya umutekano bahagaritswe kwa 2022 gitugutu no mwaka bariko baratohoza makuru kubijanye n'umutekano muke wavugwa muri komine Musigati abashingwa manza baburanira bakaba barunguruje urubanza muri senare subiramwe imanza ya Ntahangwa basaba ko yofuta ingingo yafashwe na senare nkuru ya bubanza no kugumiza mu munyororo vy'agateganyo bamenyesha makuru n'umudereva wabo amashiri hamwe impuza makungu nka Reporters sans frontières na Human Rights Watch ari yamenize iryo pfungwa agasaba ko Christine Kamikazi Agnes Ndirubusa Egide Harerimana Terence Mozenzi na Adolphe Masabarakiza ko borekugwa mu itangazo yasohoye kuwa 31 gitugutu umushikiza manza kizigenza wa Republika yamenyesheje ko batahagaritswe kubera bamenyesha makuru ariko ko vyavuye kuri kamere kicaha bagirizwa
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
kwisaha zitandatu zirenze ku minota 33 nari nabibabwiye mu ntango zano makuru ko kuri no wa kabiri ariho umugwi inserukira gihugu mu mupira w'amaguru mu bigeme wafata indege werekeza igisagara cha Dar es Salaam muri Tanzania awa serukiye Burundi mu mahiganwa sekafa zotangura ku igenekerezo rya 16 kuno kwezi Daniela ni bimenye umumenyereza w'umugwi inserukira gihugu amenyesha ko biteguriye neza yo mahiganwa kandi ko bizeye kuzotahuka n'insinzi yavuganye na Jean-Marie Vianney Ngendakumana
twiteguye neza kuko abo tugiye guhura nabo ntiboroshe
kubijanye n'abakinyi muri kino gihe bamerewe gute kubijanye n'amagara yabo
abakinyi gushwe no munsi nta ngorane nibo bafise nta mvune bose bameze neza
hari amakuru mu bamufise y'imigwi mugiye guhura nayo umurano mahiganwa cyane cyane uno mugwi wa Tanzania turi kumwe mu itsinda rimwe mbega muhamara rose amakuru kubijanye n'iyo migwi
amakuru si yose ariko turafise make yuko si imigwi yoroshe ariko natwebwe gushwe no munsi nayo ntitworoshe
Ahari yaciye igihe kitari gito mudaseruka mbega gishasha muzanye uno mwaka cyo bari cyane
Yego hati imyaka 2 ko twaheruka mu 2016 gishasha no vuga tuzanye twarize byinshi kuko intombero yacu muri higanwa no kurengana igice cya mbere kwanze kuko bwa mbere twavuyemo mu gice cya mbere ubunye tujanye nguvu dose kugira turengane igice cya mbere ama bidukurikira turatubandanya ngiye tugende
abakunzi b'inkino mu Burundi mu bizeziki
twabasaba yuko budufata mu mugongo nk'abandi kuko natwebwe turashobora gushika kure
tuve mu bijanye n'inkino tuje muri politiki umuntu umwe aramaze gupfa abandi barakomereka harimo umukuru w'umutumba shoza muri komine Nyamurenza byaturutse ku mishamirano yadutse hagati y'abantu bivugwa ko arabo mu migambwe Sende DFDD na CNR mu ntara ya Ngozi hari kuri uw'Imana nkuko vyemezwa n'igipolisi umugambwe CNR Ngozi urababazwa nuko abanywanyi babo barenga 30 bahagaritswe kuva ku muhingamo wo kuri uyo w'Imana harimwo abarongoye umugambwe wa 13 y'iyo ntara ukagiriza abanywanyi ba Sende DFDD kuba ari bo nkwezi y'iyo mishamirano ibyo umugambwe uri ku butegetsi Ngozi wamirira kuri n'inkuru tubaza Eline Belle nibigira
iyo mishamirano ngo yoba yaturutse hagati y'abanywanyi ba Sende DFDD na CNL igihe umugambwe CNL ngo waruheje kubuzwa kugurura ingoro yawo muri komine Nyamurenzi ntara ya Ngozi amakuru ava ngahe Ngozi avuga ko imishamirano yabereye ku mitumba ya Shoza na Kigina hamwe na hitwa Ngoma aho abanywanyi ba CNL bemeza ko bari bategererewe nawo muri Sende DFDD barongowe n'utwara uwo mugambwe muri komine Gashikanwa ibyo we wahakana agasigura ko atari no muri iyo micungararo igihe intureka zaduka amakuru atangwa n'igipolisi avuga ko abantu batatu bo muri komine ya Kiremba aribo bamenyekanye ko bakomeretse byongeye ngo n'umukuru w'umutumba Shoza muri komine Nyamurenza yarakomeretse ndetse n'umunywanyi w'umugambwe CNL Nestor Nsengiyumva yarapfuye biturutse ku mahiringo yakubiswe nk'uko bivugwa n'abarongoye uwo mugambwe mu ntara ya Ngozi bemeza ko gushika ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere abantu barenga 30 bari bamaze guhagarikwa muri abo bahagaritswe ngo harimo Christian Citeretse arongoye SNL muri commune Gashikanwa Sare Bizimana arongoye uwo mugambwe muri commune Nyamurenza hamwe na Emmanuel Ntirandekura awurongoye muri commune Marangara ku ruhande rw'umugambwe CNDD-FDD de Dahingozi barahakana ibivugwa n'umugambwe SNL ku bw'urongoye uwo mugambwe muri iyo ntara abanywanyu ba SNL ngo bakubita abantu bose harimo nabo basanze mu mihana muri uwo mugambwe baremeza ko hari abanywanyi batatu babo bakomeretse harimo umwe mu ndongozi y'ugwaruka rw'imbonerakure muri komine ya Kiremba warongoye CNDD-FDD mu ntara ya Ngozi atangazwa n'iyo mishamirano asigura ko icuka hagati y'iyo migambwe ibiri cari cifashe neza.
Rakoze ni bere tuve muri politike n'umutekano dutandukire igisata cy'ubutunzi ukugwanya urudandazwa rudaciye mu mategeko ukugwanya igiturire no kwegera abatanga kori mu turere dutandukanye ni bimwe mu byatumye ikigo cegeranya amakori n'amatagisi obere gitera imbere mu yegeranijwe mu myaka 10 kimaze gitanguye gukora mu cegeranyo ico kigo gerutse gusohora cerekana ko abatanga kori barenga 180 baronkejwe inomero ndanga mutanga kori n'inkuru tubaza Mihaye Kanyange.
Muvyo Obeya yakoze muri iyo myaka 10 ngo yarafashije korohereza abanyamitahe harimo ukunyarutsa gushinga amashira hamwe kuri hamakore n'amatagisi hatibagiwe urudandazwa ndenga mbibe bimwe mu bisabwa n'ikigo Doing Business cibanki y'isi yose ukugwanya urudandazwa rudaciye mu mategeko no kugwanya igiturire navyo nyene ngo vyarateje imbere abadomye rutoki kuri forode ngo bakabaronswa ibice 10% vyayagarujwe mu kigega ca leta. Obeya ngo yaragwanije kandi igisata kitagengwa n'amategeko secteur informel muri mugi Faransa kubw'ibyo ico kigo cyagiye kiratanga inomero ndanga mutanga kori haba kugatwe kumwumwe canke kumashira hamwe abatanga kori bakaba bari mu migwi itatu hari abatanga kori bato bato abo bita petit et micro contribuable no kuvuga abo rudandazo rwabo rudashikana imiliyoni 100 z'amarundi ku mwaka abatanga kori bo ku rugero rwo hagati bita moyen contribuable mu gifaransa no kuvuga ko urudandazo rwabo ku mwaka ruri hagati y'imiliyoni 100 n'umuri yaridi nayo abatanga kori banini banini abo bita grand contribuable muri mu gifaransa nabo urudandazo rwabo rurenza umuri yaridi ku mwaka kuva mu 2014 gushika muri 2018 abatanga kori kugatwe kabo barenga 64,000 nayo abatanga kori nk'amashira hamwe bakaba barenga 200,000 ikindi Obeha yakoze ngo nukwegereza ibiro abatanga kori hagati mu gihugu no ku mipaka nkuko icegeranyo cyo mu kwezi kw'icumi uyu mwaka cyasohowe cerekana ibyo Obeha yakoze mu myaka 10 irangiye gikora cerekana ko mu mwaka wa 2018 ushira wa 2019 Obeha yageranije imiliyoni zirenga 897 iraheze iterera leta mu mafaranga ikoresha ku rugero rwa miliyaridi 440 muri uyu mwaka nyine wa 2018 ushira wa 2019 kugira ngo ayegeranywe yongerekane Obeha yagiye yongereza abakozi bava ku 73 mu 2010 baje ku 2022 mu kwezi k'8 uyu mwaka ubutaha tukazobabwira ibibazo Obeha yagize muri iyi myaka 10 n'imigambi ya kazoza.
Urakoze Kanyange makura je n'indero naho kubatagwego rukurikirana no gushira mu ngiro rukurikirane rw'inyigisho hamwe n'ivyigwa bitangwa mu mashuri aramurira kwigisha bidahuye n'inyigisho zitangwa mu mashuri nshingiro na inyuma y'ishuri nshingiro ni zimwe ngo mu ntambamyi umugambi wo guteza imbere gisata c'inyigisho uzotorera umuti umugambi werekana ko mu kuba Uburundi buri mu bihugu bihurikiye mu karere ka Afrika y'ubuseruko n'amashira hamwe impuza makungu nka UNESCO byofasha mu gutorera umuti izo mbanga izo ntambamye iyo nkuru tuyibaza mugenzi wacu Charles Makoto.
Mu ntumbero yo gutunganya ibijyanye n'inyigisho no gukaririza ubwenge abigisha uwo mugambi werekana ko bimwe mu byakozwe hariho gushyiraho ibisata nderabigisha mu makaminuza aha uwo mugambi w'inyigisho ugatanga uturorero ku ishuri kaminuza nderabigisha NS n'igisata cya kaminuza kiramura abigisha IPEA. Muri iyo ntumbero nyene harashinzwe ibiro bitunganya inyigisho kandi ngo Uburundi bufise ibakwe ryo kugira abigisha bafise ubumenyi mu bisata bitandukanye. mubijanye no gutanga kazi mu gisata c'indero uwo mugambi werekana ko mu vyakozwe harimwo gushiraho umugwi w'igihugu wo gutanga kazi hamwe n'amategeko ngenderwa ko atunganya igisata c'abakozi mu bijanye no gutera imbere mu mwuga wo kwigisha umugambi w'inyigisho usanga hariho ingingo zafashwe mu ntumbero yo guteza imbere itunganywa ry'imishahara hakaba n'amategeko agenga abigisha mu makaminuza werekana kandi ko ishingwa ry'umugwo kukwiragiza abigisha ari kimwe mu vyakozwe mu ntumbero yo gutunganya ico gisata naho biruko uwo mugambi usanga ubumenyi butangwa mu mashure aramurira abigisha butajanye n'ivyigwa bitangwa mu mashure nshingiro n'amashure y'inyuma y'ishure nshingiro werekana kandi katanyigisho zibanze zirabigisata c'amashure y'intango ariyo maternelle n'ibisata bimwe bimwe vy'ubuhinga zihari uwo mugambi ubona kandi ku bwinshi mu mashure bw'abigisha batanonoso uwo mwuga hamwe n'ubukene mu makaminuza bw'abigisha bafise impapuro za doktora ari zimwe mu ntambamye zihanze ico gisata uwo mugambi werekana ko mu gutanga kazi hari bimwe mu vyisungwa bidakurikizwa hari gihe abahabwa kazi usanga ivyo bize bidajanye n'ibikenewe mu mashure uwo mugambi werekana kandi ko kuba Burundi buhurikiye mu mashirahamwe yo mu karere n'amashirahamwe mpuzamakungu ari kimwe mu vyofasha mu gutorera umuti intambamye zibonekeza mu gisata c'indero kuroranya inyigisho mu karere k'umuryango wa Afrika y'ubuseruko hamwe n'ishingwa ry'umugambi wo kwigisha abahawa kazi batanonoso umwuga wo kwigisha co kimwe nishigwaho ry'ubuhinga bwa none mu gutunganya igisata c'abakozi ni zimwe mu ntumbero umugambi w'inyigisho werekana ko zizofasha mu guteza imbere umwuga wo kwigisha
urakoze makoto abakora ibikorwa by'ubuhinga mva bwenge basabwa gukora bubahiriza amategeko bongere bareke gukorera mu rufuri vyavuzwe n'icegera cha kabiri c'umukuru w'igihugu Joseph Butore mu gihe yariko yugurura inama kuri wa kabiri yahuje abahinga n'abasesanguzi bakora ibyo bikogwa akavuga ko kubahiriza amategeko bizotuma n'ivyo bakora byubahirizwa mu kanya ucana yandi yamagara y'abantu
uracha bugacana yandi mu magara y'abantu
indwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso mu dutsi two mu mahaha ngo ni indwara ivugwa muganga yanonosoye ibijanye no kuvura izo ndwara asigura ko bifasha umugwayi kutagira ingaruka mbi muri bucana yandi herutse muganga Hishanda ikengurukiye yasiguye ko iyo ndwara itegwa n'ibintu bitandukanye nk'indwara z'amahaha zitashoboye gukira neza akavuga ko kimwe mu byo umuntu yokora kugira yirinde ari kwivuza hakiri kare bucana ndi amagara y'abantu na Ornella Mucho
Indwara yivumbuka umurindi w'amaraso mu dutsi twumahaha ngira ko rwa ipimo nkuko muhinga mu kuvura indwara zo guhema ishandeke ngurukiye abisigura akavuga ko ibipimo hanini bihagaze kuraba ingene umutima n'amahaha bikora
ahanini iki pimo nyamukuru gituma babona iyo ndwara ni igipimo bita cateterisme cardiaque ni nk'igipimo bacisha isonde mu gatsintwara maraso hanyuma bakabona mu mutima ukuntu ayo maraso avumbuka kuvuga rwa rugero benga milimetero 25 mugabo hariho nibindi bipimo bishobora gufasha na cyane cyane nk'igipimo cha ekografi y'umutima cyo gipimo cha ekografi y'umutima kirashobora kutwereka ibimenyetso bitari bike bijanye niyo ngwara ibindi bipimo umuntu ashobora kugira mugabo bitanga ibimenyetso mugabo atari byo bishimikiwe ko cyane nk'igipimo bita electrocardiogram cyerekana ibimenyetso by'uko igice cy'umutima w'iburyo cameze nk'ikivyimbye ikindi gipimo ni nk'iradio mugikiriza nayo nyine yashobora kwerekana utumenyetso dutoya twerekana ikerekana yuko iyo mitsi ntwara amaraso yo mu mahaha imeze nk'iya kakamye
guhagarika ingendo canke ibikorwa biruhisha ni bimwe umuganga ahimiriza umugwayi gukora hambavu y'imiti umuhinga asigura kifasha kwagura imitsi iba yari yegeranije
hariho impanuro umuntu aho umugwayi hariho nko kugabanya kugendagenda cyane hariho kugabanya nko kutembera mu misozi miremire ku bantu bafasoni barababuza no kusubira gutwarinda hariho no kugabanya ifungurwa zirimo umunyu mwinshi kubijanye n'imiti nayo imiti itandukanye irakoreshwa nk'ifasha kugira ngo udutsi tuba twameze mutwiyegeranya dusubire kumera mutwaguka kugira ngo amaraso asubire gutembera ku rugero rusanzwe aho naho umuntu akoresha imiti itandukanye n'imiti bita vasodilatateur
kuba umugwayi atakibasha gukora imirimo itandukanye nimwe mu ngaruka z'ingwara yivumbuka mu murindi w'amaraso mu dutsi tw'amahaha huko muhinga bisigura
iyo ngwara umuntu amaze kuyigwara ntikira ikintu abaganga dushobora gukora nugo tanga iyo miti canke tugatanga izo mpanuro kugira ngo igihe cingaruka zayo kibe kirekire nikibe kigufiye ngo ihave imugira nabi mu gihe gitoya ingaruka ziyo ngwara nuko ashobora kubura bijya vy'impemu bigatuma ashobora ukuca yitaba imana
muganga risha ndekungukiye agahandura abantu kwirinda itabi ngo kuko itera indwara z'amahaha ari nazo zivamwo indwara yivumbuka w'umurindi w'amaraso mu dutsi tw'amahaha
Arakenuye onera mucho na muganga Richard Ndayikengurukiye bucana yandi ya magara y'abantu n'icisozera makuru twato abateguriye kuri no mutaga obe niyo nkuru niwe yahagarikiye yakoze na François Kimana yari mu buhinga bw'ivyuma mwakoze namwe bwimwese mwadukurikiye mugira umutaga mwiza